mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3, mu Burundi naho tukaba ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Turi kandi ku ruga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi n'ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kigiye gushimikira ku ruhara rw'abapfasoni n'abigeme bo mu karere k'ibiyaga bigari muri politiki. Umutumire twabatumiriye ni umwigeme Lise Pascal Inamucho, ariko yitoreza kuyobora akarere ka Cumberland kari muri Orléans mu gisagara cha Ottawa muri Canada. Kuri micro muri kumwe na Joe Diane Ninahazi. Mukanya twinjira mu kiganiro nyezi na twakira Lise Pascal
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Lise Pascal Inamucho uri kuritoza kuyobora akarere ka Orléans kari ngaho onye muri Ottawa Canada. Turaguha ikaze ku ijwi rya Amerika, tugushimira ko wemeye kuduha kino kiganiro. Yego. Urashaka kutubwira amatora uri kuritoreza ico yerekeye aho gejeje ibikorwa byo kwitoreza nagera amatora n'izina zoba?
Je connais tout ça mon carré qui est district 19 pour que carré de chemin chemin Cumberland muri Orléans amaze kugira ngo nkore muri mairie serukira ku carré amatora rero twatanguye haci ukwezi kuva kwezi kwindwi tariki ya 16 amatora kazuba ukwezi kwa 10 tariki 5 tukazomenya rero watsinze kwezi kwa 10 tariki 7.
Uri kwiganwa n'abantu bangana gute igalize muri ico kibanza co kuyobora akarere ka Ole?
Kesho usanga bariganwa baba ari 10, 15 ugabo ubu twatangwe turi nka batandatu kuri kuri 10 nandi bagenda baraza kuko umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha nk'umukandida azoba ari ukwezi k'umunani kirya 2021. Atari mwanya wo kutwa abandi benshi baza niko bimeze.
Ego. Hanyuma muri abo bose uvuga bariko barahiganwa, uri murundikazi umwe, hari abanyarwanda muri kumwe, hari abandi birabure muri kumwe?
Abari abure ubonye turi babiri. Nuyundi mugore w'umukanadiyane apfa muri Congo. Inje ndumurundikazi jenyine, urumva abarundi abanyarwanda bose barashigikiye n'abakongomani bashigikiye n'abandi banyamahanga andi ma komunote kandi birashimishije cane. Urumva muri Ottawa niwaza kundi umurundi wa mbere yitoje, nico gituma bitunezeje nk'abarundi baba muri Ottawa, baba muri Canada, baba muri Ottawa cane cane.
Uravutse kuri umurundi wa mbere, umurundi kazi yitoreje ico kibanza giye mu bintu vya politike biri hejuru biboneka muri Canada na cane cane muri Ottawa. Ego, muri Ottawa, kuko hari undi murundi kazi wundi yabigiye mu mwaka uheze, ariko Ottawa nibutse ariko barumvise ijwi rya Amerika ko ari na kimwe mu gisagara kirimwo abarundi benshi ndetse n'abanyafrika benshi. Liz, uri uwa mbere ngaho muri Ottawa w'umwirabure w'umurundi n'umwira biri wa mbere ko mu rundi wa mbere uva no mu gihugu twovuga yuko kita ha kera ikibanza gikomeye abafasoni nabigeme mu vya politique iyo ndoto yawe yakuje mu gute kugira ngo ushobore kwitoreza ico kibanza
ayo kuru unyenda bipotentiye ne ukaye kwa n'undi mu rundi yagerageje nuko tutaye tumuze cyane muri community itwa Oriana nawe yagerageje n'ibyo yakenekeje mu nzego zose muri municipal muri federal ariko muri community usa dusanzwe tuzi ikasa nkuko ndwa mbere kuko urumva ni jewe nawe hafi cyane ubintu twaciyemo nk'abarundi bigoye urumva ku barundi barambona kugatira umundi wa mbere ugiye numva akundiyubutse nkuko hariho n'urundi twaka yanangabirana nawe yari yamamaje kandi twashatse kumufasha ariko malheureusement ntibyaciyemo mugabo icyo nuvuga nuko biragoye cyane rimwe na rimwe kwiyumva nk'umwirabura tubetse nk'umurundi mikino gihugu kumva ko ushoboye kumva ko nawe ugutora ufise ibyangombwa ufise ibyo ibisabwa ibyo bita la competence kugira ngo ushobore kujya imbere uvuga uti ndashaka kubaserukira bababera ijwi mu nzego zitandukanye z'igihugu rero birasaba kuba ufite ubutwari bwinshi kuko politiki hajya ntizitandukanye n'abo ari bugo turimo mu Burundi cyane muri Canada icyo bitandukanye ngira ni uko batatwica cyangwa badusheho kugereza mugabo ahandi ho nabyo ni ntibyoroshe kwa mfatite icyo cyemezo ni uko uba witeguye kandi uba wiyemeje kurwana n'ibintu byinshi kugira ngo ushobore guserukira abanyagihugu ushaka guserukira mugabo no guhesha ishema kominote uba uvuyemo
uravuze ko atari byoroshe haba mu Burundi haba aho muri ariko na cyane cyane politike yo mu bihugu twavuga ko biteye imbere nka Canada akenshi baranayivuga yuko abayijamo baba bifise baba bafise uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo baba bafise uburyo bwo gushobora kwitoza cyangwa bagashigikirwa n'imigambwe yabo biboneka mu gihe mu bihugu byacu bitandukanye hari igihe usanga uburyo butaba bukwiye kugira ngo ukire politike twavuga ko Lise yashigikiwe n'umugambwe arimwo nimba warashigikiwe n'umugambwe n'uwahe cyangwa uriko witoza wenyine warahagurutse ukavuga ati uburyo ndawufise ngiye kwitoza
nukuri icyo kibazo ni ikintu gitangaje kuko tuba turayivuga no kuri Twitter iminsi iheze n'umugabo yakora atubwira ati abakandida bonyine bari imbere n'abafise amahera barabazungu nanjye ndavuga iki kibemeze ko tuke abirabuze utayafise ayo mahera niko muravuga uko nibyo avuga ati nuko woba ufise ibyangombwa byujuje amakarite yose kugira ngo ushobore kuyobora ariko utafise amahera kugira ngo ukore uyamamaze ntacyo ushikaga utafise abantu bagufasha kuja gukomanga ku rugi bagufasha ku kazi muri kampani bita ababenevole ntacyo ushikaga rero jewe nshaka kubwira kuri muri nivo ya meri au nivo municipal ngaha muri Canada utuma Ottawa kuko muri Quebec biratandukanye muri Ottawa Ontario nta mugambwe uba ufashe mu mugongo kuko uri muri independent uri wenyine ku gatwe kawe niko bigenda mukabo hari abo usanga mu bintu by'amanyanga baba bafiseho umugambi washigikiye inyuma cyane dukunda kwita imashini njyewe muri ibyo byose ntabyo mfise mfise abantu nta kindi donc njyewe iyo ntabafise abantu muri kominote iyo ntabafise abantu twakoranye ino myaka yose aho nakora donc nitangira abantu bacu kandi batandukanye ari abazungu ari abarabu ari abandi uwo mutima rero ngira barakubonye bati Lise Pascal yadukeneye muri icyo muri iki gihe reka tumwitabe iyo atari icyo onye njyewe sinzi ko nogeze kure ndababwiye yuko hariho n'ikindi kintu abantu benshi bagenda bambwira cyane cyane abakandida birabure bitoje imbere kuko hari abanyafurika bagerageje benshi bakongomani n'abandi abanyarwanda barahari bwaho ni Quebec umvuke ugiye urumviriza bose akubwira ati Lise utse wibagire umuntu witwa umwirabure abi wanyu wobo nkunda barahari ngo baze gufasha ariko ariko ndababwira yuko je cyantangaje nuko natanguye iyi campagne atsindwe zibiri gusa bantoje amafaranga agera ku 5,000 cy'amakanada kandi tanzwe n'abarundi harimo umuzungu umwe mugabo abazungu bazaza baje mu nyuma abantanguriye campagne n'abarundi nibo bitabye barabyitabiriye ni ukuri ndumirwa akaza muri benevola ibintu bambwira bati ntacyo uzopfa ubonye narabibonye kandi binarenze uko nibaze bisigura yuko tuko turaca ahantu ikindi naco ni uko umukandida harya kugira cyane cyane uri wenyine atamugambwa gushigikiye cyane atayinzwe agahise kugushigikiye ari wowe byose ubikora ugaca wizera imana ko izo gucira inzira hatari inzira ni byiza yuko uba waramaze kwerekana ukuri umutima ufise wo gukorera abanyagihugu imbere y'uko uja kwitoza kubera yuko n'ahandi ntiworonka abantu bagufasha ukoresha amakontakti yawukoresha abantu muzi nanjye mwakuranye bakubonye uko umeze bagavuga bati reka tuze kukwitanira kuko bose babikora ataguhembwa rero muri iki gihugu umwanya ugoye umuntu akwifatire ngo arakwitangiye ni uko vraiment aba yabonye yuko hari impamvu yobikora ndashaka kubwira abantu bose bafise mu mutwe ko bashaka kubyo kwitoza bake babanze barabe bati teni ikindi ko ndakorera abiwacu canke ahomba aho mu karere ndimwo mu gitara nikindi nakaye kamaro kanje utabigira ukarakalikura uri kurapanga imipango mugabo ariko yanyinje ukunda kandi mu nyuma uzotubona ibyo bintu bikugarukiye mu nyuma utanabyitetse
nuvuga yuko ukwitoza kwawe ngaho onye muri Ottawa muri Canada kushitse mu gihe hariho ikibazo c'ivangura rukoba cagiye ahabona inyuma y'urupfu rwa George Floyd umunyamerika w'umwirabure ngaha anye muri Amerika yishwe ahagaze ko n'umupolisi amushitseko amaviyo ni ikintu ubona ko muri iyo myamamazo yawe urimo muri uko kwishaka kwitoreza kigaruka mu maso y'abantu bakona bakakona nk'umwirabure bakona bakabona ca kibazo hari ico coba carakuretse muri uko kwiyamamaza kwawe canke kiriko kirakoraga rizwi
ico ni bibura kandi batse ko bizokwamaho ibyerekeye ibyo byabirabure babamwo canke n'ayandi moko kubera abantu niko bameze nabonye ko biragenda neza bikabatera imbere hajya usanga umuntu atinya uwundi kubera ingene asa ko batabana atabazigene bameze ugasanga ariho kumwikeka cyangwa kubera ko bita amaserotipe ingene abantu babavuga bagaragara baberekana mu makuru cyangwa ahandi rero hariho donc udukartiye njamo usanga ari abantu batumize babasaza b'abazungu ubona ko ni ukuri no kunyugura umuryango wenda bashobora gutugurura umuryango rero kakubwira kuri marire vrema rero nibisanzwe n'umugabo indwi ihetse yaraje arankomera ko induru aranatabura agapapuro nanze ko vision politique imigambi mfise rumva nkomera kwindura agata hasi ndavuga ati wasigikatse kugatora amadorari atatu kandi n'amayera menshi ikaza agatemba kariho ubundi arakomindura aranduka ngo ahamagare polise kandi ari uburenganzira bwanje bwo kuja kwiyamamaza utegereza kuja gukomanga ku mikuruvuga ko abanyagihugu ugaca ubabwira imigambi yawe n'uburi bazo ubutore bwawe nibaza ko yanditse n'ikindi kibazo ngira ngo kubera yamaze iminsi ngo ayiwugaranye kura igitabo ca COVID-19 mugabo nibiza kuwaresha canke kwisubiza inyifato yiwe jewe mbonye agatawe imbere narababaye nambwira ko ninje nari nkwiye guhamagara polisi mugabo ndiyumviye ndavuga nti nakamera nko kutondera ingorane ariko byarababaje ndarira nayafise n'inama nyuma yaho ndavuga reka nje kwitegurira inama nahagaritse ako kazi uwo munsi ndababara ndavuga ati none twe twakoze iki uruko bakwanga ngo tururonke rutukwegere kugwa nk'ucanye kuko sinibaza ko yakwera bigirwe ubundi muzungu n'ibyo bintu no kuvuga ngo ndagomagara ko polisi n'ibindi bihugu ni terabwoba rikomeye kuko abirabure babona polisi umukomenta aca mutwara muri prison bo nyene yacemera umuzungu ko yavyapfutse nahita kuraba bibiri urumva kwitwebwe kuvuga ngo ndagomagara ko polisi n'uko bakugenda ndagomagara ko imbonera kure muri Burundi. Rero ni kintu kigoye mugabo abantu benshi n'abana beza kandi bifuza kubona impinduka kandi barumva ko natwe abirabura dukeneye guseruka duserukire abantu basa nkatwe kandi muri ibi bihe bikomeje ndababwirana birakenewe ko tugira ijwi rihuza abantu kandi mukeneye abantu basa nkanjije kugira ngo babafashe guhuza abantu abakanadiya twese ababangaha twese n'aka karere tuve ko turi bamwe tugabitse uko twiyunga kurusha uko ducikamo ibice kubiri n'ukundi iyo barabyumva bakaranye kuko ntakoze mbere byo guhuza amakomunote atandukanye bakavuga batuye mu buntu ibyo byose turamukeneye rero si bose bameze si bose ba bafise ikiza cyane indwara ya rasisme mugabo hari benshi bari kubariyuguruka bari benshi bari kubarumva ibibazo hari benshi ibintu byabaye kuri George Floyd byatumye bumva ingorane abirabure bamye bavuga mugabo batabyemera by'ukuri ko ari ikibazo rero nibaza ko nabyo mu byo ushobora kumfasha ahubwo ibyo babirimo kuko barumvise ko hari ibintu dushobora kwivugira kurusha uko babituvugira ko tubize tubibamo tukaza gufasha kuko twarondera amasolusiyo tukaza gufasha kuyaronderera hamwe.
Ego hanyuma hamba kuyo ntambamyi ifatiye ku rukoba abatari bake bakomeje kuvuga ko ishobora kubera intambamyi abafise urukoba bwirabura bashaka gutera imbere muri politiki hano mahanga. Hari indi ntambamyi wewe nka Lise Pascal Inamuco uri kurahura nayo ga Lise?
Kubera ko turi muri COVID-19 biragoye kubona abantu baza kugufasha benevola, niyo ntambamyi ya mbere mbona kubera yuko sinababesha amahera byo naratanganye nayabonye n'ubu kenshi bacakeneye mubandanye mutanga mugiye kuri site web ya Angelis Pascal Poisseur murabona uko mubigenza mugabo ababa gusa muri Ontario niho bashobora gutanga abandi bose mubwira abo muzi bahaba babafashe ko pamwege mutabishoboye babibatangire mugabo nakumvugane hajya ikintu gituma umuntu atsinda amatora ni kuja gukomanga ku rugo buri wenyine ntushobora kugira kuko ubundi nashaka kugira ku munsi mbe nta komanze ku nzuga zigera ku majana atanu ku munsi ndibyo nyine ntabyo nshoboye nugira ijana na 150 nugira mugabo sinubwira kuri ku ntego mba nihaye rero nzi gutuma nkeneye abantu bafasha kandi n'ababyeyi ni ukuri abana banyu biga muri secondaire bakeneye amasaha ya benevola bazoze tubandikira igipapuro kibahaye ayo masaha kugira ngo mere mu bwabaye intege mvuga ati ni byiza kandi mfite no ku bana banyu mbe mutabishoboye kubera muri bafite umututsi ayo masaha urabwika abana banyu rero n'ubu ndabibasabye barundi banyarwanda bakongomani mwese abashobora kumva iki kirimi mushoboye gutanga amasaha make atatu ku munsi minsi yose yo kumfasha niho tudashobora gutsinda n'ahandi ho ntibitoshoboka nuko ntibafise amahera menshi nuko ntibafise ibyangombwa kuko ntibafise abafasha guca kuri tango tutotore kuzonga omwa tugira ndimipo ntibitoshoboka tumukenyezi ndabivuze n'inkomezi
Ese hariho hari ikintu ari gutubwiye cyo kugira ibyo kwitoza muca ku miryango nk'uwo byibaza yo kwivura ati niko ukwiyamamaza kwanyu ngaho muri Canada bigenda cyane
ego cyane cyane kwiyamamaza ni kuja kurondera abantu batora ku miryango uca kora aho bari muhira kugira ngo ubabwire uri we babwire kuri yamamaza n'imigambi yawe ubibashikirize ufise agatipi agapapuro kaba kari ku migambi yawe n'itariki ryo y'amatora ukabikora rimwe kuvuga ngo ufise nk'amazu igihumbi na mirongo ibiri bivana n'ahantu uri kwiyamamariza ko hangana mugabo uba ukeneye byibura gukora ku bantu ibihumbi icumi dufate ni ukuvuga mu mezi abiri ni ukuvuga ngo buri munsi ukwekwa wakomanze ku nzugi zigera ku majana atanu ku munsi rero bisaba abantu baza bakagufasha kuko ni wubyishobora na wenyine urumva kwiyamamaza ino nta bintu byo kuja muri sitade ngo abantu bose baze canke oya ni wowe ukora akazi kandi kararwije cyane gusa urabikorera abikorera amaguru akava umwotsi urumva kumva nyine ko warushe umugongo ukavunika kubera gutambuka amasaha n'amasaha umva wakotse nk'amasaha y'indwi n'inusu cyangwa nk'amasaha y'indwi ku munsi uri kurabikora iminsi yose rero muri iki gihe hariho iyi covid-19 bituma basi byibura usanga hari abantu bari muhira ushobora kuvugisha kenshi usanga atabahari ukabasigira ku gapapuro kugira ngo babone ko wahaciye birafasha cyane
hanyuma iyo bari kwakira ubwiza imana ukabasanga mu mihana urabuze ko ariho budasangayo ariko nk'abakwakira barakwakira gute watubwiye inkuru y'umuntu umukuru w'umutama atashoboye kukwakira neza twovuga ko ari ibintu bishika kenshi cyangwa ariho abakwakira bakakumviriza mu kayaga bakakubaza iyo uva bakakubaza byinshi bitandukanye
ego abenshi n'ukuri bamyakira neza cyane hari abasaba ngo baduhe amazi baduhe icyo kunywa agakoka kumva haba hari n'ikizuba cyinshi imana ishimwe ko bitashyitse turi muri ivera akanya cyane mugabo mva izuba naryo ryo ngaha riratuma umuntu amenye ku mutwe barakubona wakotse cyane uri mu mvura hari uwambonye ndi mu mvura ndi kodayo kwa yako jere samakarikwa n'imvura arampa umutaka kuvuga hari abana beza ukuri ibyo bibi ni bito cyane ni bike cyane bishika ni abantu bake bohoka kubyerekana gutyo rero muri rusange jya mbona ari byiza bakakubaza igituma kene byatanguye ngo witoze imigambi yawe bakubwira ibibazo bafise urumva jya mbona ko ingene nari nabyiteze kubona mvuga ni twirabure ni umukobwa sinzi no mu mama hagati sinzi uko bazobyakira mukaho baratangaye kubona benshi babyakira neza babyishimira n'abantu bakuze b'abazungu kuko ati usanzwe abantu bakuze bapfutse bagiye mu yindi epoke ya kera ibintu bitameze nk'uku mukaho ugasanga bamwe muri bo ukuri bararyohewe bakatwenga ukabona ko bibanije cyo kumbura ati urakeneye umuntu ameze nk'awe urakeneye abantu bakora ibindi bintu tubone ashoje yego muri rusange ntuvuga ko ari byiza
hanyuma urumva aho ni ko ukungene bakwakira twavuze watubwiye mu Burundi niki hoho abakiri bato bandi bo ngaho onye barabona ko nabo ari ibintu bakwiye kujamo canke bikora bake bake babitinyira naho nyene
abo usanga abakiri bato babikora kenshi n'abazungu ab'iwacu ntabwo mbona cyane mubaje kutabasha gukebura kugaruka ko barundi kugaruka ko abanyarwanda kugira ngo babite mu bakiri bato bafite imyaka cumi n'itanu bafite imyaka cumi n'umunani ndagerageza nk'ubumwe nagerageje kanasabye hari urwaruka uje kumfasha nkavuga ni muzure muza kuko niwo mukura egisipiriyanse namwe ntawe ubizi hari umwe muri mwe bw'iyo bikunda akazi ushaka kubishishikarizamo akazi bigera kariyeri yiwe ni ukubitangura no mu bindi byose biragufasha hari abantu muhura mukaganira akaba ari ushobora kuwugura rero ndabasaba ko mugerageza kuyibona ko nawo ari byawo kandi politiki ira nimeze nki ya politiki ro gutwa tuvuyemo harabitinya ko yabambise uko babona politiki nkuko ari harimo bwicanye gusa kubese ibintu byinshi n'ibyo politiki zose ni zimwe mu gabo za rutana zimeze cyo kimwe ingene bagikora iyo ngayo yotuma kuje nti zanje nahigiye mona uteni cyo gise nawe na butonte manta butosha muri prison urumva nta butoza kunera ubwoba kuonyero nico gituma nabikoze n'abandi bumve ko babishoboye bafise ijwi bashobora gushikiriza abanyagihugu n'inzego zo hejuru kugira ngo ibintu bigende neza bigende bitera imbere kandi bazane indi perspective different kubera ibyo baba bakirimo nk'abazungu batatabyo bazi bo turakeneye ko ab'iwacu nabo babyinjiramo kandi nta kindi ukuza kubwira benevora kugira ngo bajye kubabura n'abantu niyo experience.
Urabuze ati politike iyo wavuye naho uri ntizisa, tugeranize twumve Lize icyo ushatse kuvuga, ntizisa ni gute zidasa, itandukanirizo nyamukuru ririhe? Uribanze cyane kuvuga ati simba ntinya yuko hari umuntu yongira nabi akanyita canke akagira iki, ariko turashaka twumve neza itandukaniro ihari hagati ya politike y'ibihugu twovuga ko biri biteye imbere mu by'ubutunzi nka Canada n'ibindi bihugu bitandukanye birimo Uburundi ukomokamo.
Umutambere na mbere ndi kurumva nko muri Canada igihugu karimo ubutungane kandi abayobozi batabifata nk'uko ari arutumana cyangwa babuze ari iryo bategetse gukurikiza amategeko, kuko amategeko rero ashobora kugukingira hari ibyo badashobora kugukorera. Ntihabura yuko habaho ibyo mutumvikanye canke ikishwa ivyo wavuze mudasanga ivyiyumviro cakubona kumwe, ariko ntagashaka uko bafata kugira ngo batume unuma bakucecekeshe bagambanire ngo kugufungisha, kuko nta mamiri isarenga no mu Burundi hari imbonerakure n'ubundi ariko barazaka ibigwanisho donc la culture de la peur mu Burundi akarorero nuko iyo uvuze ibinyuranywe n'ibyo umukuru w'igihugu canke uwo mukorana akurutiye canke aje kwaravuga niwo kurungikira kugera kure cyangwa kurikira abasirikare canke abantu bose bakoresha ubu ngo bakuvuga ukwiye kuza ku murongo ukaba umuja nyene wabo ukabyemera nawe nako ibintu biteka bigenda neza utegereza kunumva iko ngahanye biratandukanye muri Canada iyo wanyatse hari da neza nibawo uri umukuru w'igihugu pari minisitiri wa justice twitwa batu baramushinzwe amategeko bati ahantu wagenjeje bayigenjeje nabi ntutubwire igituma nari hejuru y'amategeko kandi nta muntu yogira nabi kuko yagekeje nawe ubutungane buramukurikirana. Rero ntibaza ko ikintu nyamukunda mvuga gitandukanye kuko ari igihugu cy'amategeko gikurikiza amategeko ni byose byose bimeze neza ukurikiza nk'uko bishoboka nk'uko byari bikwiye, mugabo hariho la base hariho ibintu umuntu atoringa numva politiki yo ngaha ni politiki y'ibyiyumviro barareka umuntu akavuga ibyo yiyumviriye umva witonze ukayivuga neza utakuratukana ego bikagenda neza
Hanyuma kubyerekeye naho ivya politike ya bose, aha ndashaka kugaruka kuri kino kintu kuko twibanze ku ruhare rw'abana babigeme n'abafasoni muri politike. Hoho abafasoni bo ngaho nabigeme baritabira politike, ubona ari ibintu bahurumbira cyane muri rusange.
Barayitabira mugabo nabo nyine bari kuhana kubashyira politike uko kwe kubakora abagore benshi binjiye muri politiki gusa ngo abahukanye kubera abagabo badashobora kubyanganira nga nta bakozi bahari, kenshi usanga n'umugore afasha cyane mu rugo ugasanga uri umunyapolitiki rero nta mwanya ufise wo kuhaba nk'uko wahora kandi uri ibyo rero usanga bigoye ufise abana utegetse kurara mu rugo uri umugore uri wenyine urera abana wenyine kuko ushaka kwinjira muri politiki byogorana. Hariho no gutukwa cyane bika bya ukiburungiye kuri politiki mu bwa ni imana yakamenye nawe bamuha igiti no ngabe yakora ubwo abati usanga bakutuka amazina yose abakoza ngo kumenga sinzi ibintu biryoshye abagore bose ba sinzi abantu bose bakunda kuja ahantu bagatukwa ariko bikumvise urumva uba ukomeye umutima ukomeye ukajya amenyo rero ni intambamyi kuri icyo kintu kubera abagore mu butegetsi ni politike bariko barabagwanira kugira ngo baje ari benshi nta bihari nta bahungu benshi kurushaho ubwo ariko birahinduka buhoro buhoro uko wabona hari abagore bari imbere bica bituma n'abato bavuga ati ''kuko arahari nanjye nuko ndabishobora'' rero tumaze kubihindura gutyo
turumva ko utubwiye ko impinga ikiri ndende haba ngaho muri Canada cyangwa no mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko none uruhara rw'umufasoni uruhara rw'umwiyeme iyo agiye muri politiki ruza kubugwahe akarusho kaza kuba kahe nkawe umaze kwinjiramo ku myaka mike cyane galize
jewe ngo bakaruka ayaka yabaga ari ubundi kazi wa mbere yatuwe ngaha muri Canada muri izo nzego za politiki ni ukuri ni umuntu atari akarorero ku bantu benshi kandi nanjye ndamurabiraho nk'akarorero kuko aravugira abantu ubundi batora bavugira ngo niba ari kugira ngo ku byerekeye amazu atari kuri prix de marché donc ashobora gufasha imiryango igishoboye ari kuvuga ku byerekeye racisme donc division raciale kuvuga gufasha n'abandi bakobwa nkanje uko yarafashije cyane ambwira ko bishoboka yerekana inzira yaciye ibyo mwe kumenya donc ni ibyo gufasha abandi ngo bakwege nawe baje hejuru se n'abari bo nyine uguma hejuru ubigitse kugira ngo aho uva nabo nyine hagire intambwe batera hari ibyo umenya ama porogaramu umenya ibiriko biraba ushobora kubabwira nabo nyine bagashobora kubiprofitiramo nk'abandi kuko usanga atayibuze bayibonye wumva kandi ubara ahantu ushobora kuvuga ukavuga ibibazo nuko muracamo ko ubizi ubivamo cyangwa ubufise abantu bari kukubwira bari hafi ugashobora kubasengukira muri izo nzego ukavuga uti ibi nibyo dukeneye ukanabigwanira kugira ngo bashikiritsemo byo nibaza ko ariko uruhara gufatanya mu mugongo gufashanya twebwe twese kugira ngo byaba biteye isoni wumvise ngo turashobora gushaka muri izo nzego mugabo kominote abacu bose bagumye ahandi nyine nta kintu kibateje imbere sinzoshobora guhakaza abantu badaca yumvira ngo niho Burundi aho kubaye umutegetsi ushobora gutanga ubutunzi amafaranga yose ngaho icyo gikora ni uko ushobora kuvugira abantu bose abantu bose n'abiwanyu niba hari secondary data babimenye habone gushyirwa mu ngiro amasezerano bishobora gushyirwa mu kazi ngo
hanyuma none iyo uyu mwigeme uyu mfasoni agiye kuba muri politiki nkaho umaze kubibona icyo bishobora guhindura mu kibano n'icyahe ko twumva ari benshi batabitahurura hari icyo bihindura iyo umwigeme umfasoni agiye muri iyo politiki
rero niko baba wawerekanye desha yuko n'abantu nkabi bashoboye desha biruhugurura abandi kubona nabo barashoboye nabo hariho hisipe iza foni kominoti ino niko yemeye abanyabantu bashoboye gushika mu nzego za politiki kose bose bishikaho bavuga bati reka ba bantu barakomeye ejo ni nshya mbere ikindi kandi bumva hari ukuntu aho ushitse ubushikanyijwe ry'abanyagihugu bakwerekeje hamwe na uvugira bose nibyo mugabo nimba uzi ko no mu rwanyu hari ibyo wewe uzi ukabibavugira birabafasha kwegera imbere kuko uvuga ikintu kitagenda kikwiye gukemuka kandi iyo utaba uhari si bose niba ari kukibona cyo kimwe kuko nta muntu yokibabwira yokibashikiriza nkawe uwo uhari muri icyo kibanza rero niko jimbona byavamo kubona yuko bishobora gufasha n'abandi kumenya ko bashobora kugira ngo ibindi bintu byose bashaka kwigamo gukoreramo ntibatinye ati ngo yaba ushobora twashobora biratanga ingufu kugira ngo komunite yumve ko ikwiye kwegera imbere ikwiye kuba egisitera mu bintu byose ikwiye kwigaragaza ni no kwiteza imbere nje niko ndabibona.
Lize hariho abantu batwurungikiye ubutumwa bwe bicye kuri Facebook yacu bashaka ko tukubaza. Hari umwitwa Freeman Origino niko yitwa kuri Facebook, yavuze ngo kuki ataje ngo ayobore Burundi ubwo bwenge akabuha abazungu. Niko iki bashimye kugira politike mu gihugu cha Canada ntigire mu gihugu cy'u Burundi.
Niko yaje mu gihugu cy'u Burundi ngo ndi kwigisa no noje mu Burundi ataye mu kisho cyane bakashira mucobo abanje kunica nabi kwenzi yumviro byanje bumva ntakarija gatse kakazi na muntu nkavuga abantu batotezwa mu Burundi bonye abapfutse bose abateye mu nkambi y'impunzi nabo bari bashobora kicwe hasi hanze y'igihugu nabo babwira ngo batahe urumva bataye bafise ubwoba badashobora kupfuka urumva icyo gihugu kiranagoye ko tuno yikoramo politike ko yaje politike yanje siyo kuja ku giti ngo nduzuze inda yanje siyo shaka nje kunye gukorera abanyagihugu kugira ngo donc kugira ngo ibitagendeza bigende neza no kuvuga iyo ubonye hari ingorane hama ntushoboye kuyivuga ko ikemuke nuko wayivutse abantu bakayimenya amaze ukayironderera inyishu ukanye ngo udashobora no kuvuga je nk'abandi umugore avuga kandi nkakunda kuvugira abantu bari kuko baca mu ngorane shaka nerekana ibintu bikwiye kumera neza kurusha uko bimeze sinobikora inyishu ntisinogenda kuvuga muri akazi kanje ko kuvugira abanyagihugu kubera sinzi byose ntushobora kuvuga urumva sinumva ndiko ndakora akazi kanje k'umuyobozi uko bikwiye mvugatoye baza kumvirira bambwira amabi abakorerwa ubwabo je nkamubwira ngo ume muico cyicaro sinzi umukate wanjye urumva sinshobora kubikorera mu Burundi cyo turashimye muri Canada kuko muri Canada hoho ashobora gukorera abanyagihugu naho nubandi ko ndaja imbere mvugira abantu kontre abantu bakomeye bafise ndazi ko ntacobora nibohora nuwo wongira nabo uko ndi kuntu rero byose nzuba ndi muzima kandi ukiri muzima wihumeka hariho espoir washobora kugera ku bindi jabo nusaba yuko mu Burundi bafatira akarorero kuri Canada bafatira akarorero kuri ku bindi kwanga ubiyunge kubera muri Canada hari amoko menshi abantu bapfuye ku isi yose mukaba barabana mu mahoro ni isukura ko bakundana ibisukura ko ari bamwe mukaba barumva yuko bakwiye gukorana kugira ngo bateze imbere igihugu je nushima ko na mu Burundi bapfutse bati reka tureke ibyo kwicana tureke ibyo gutota tushireho ubutungane kuri bose kugira ngo haboneke amajambere abana baje ku ishuri biga amashuri meza bungura ubwenge abashobora ku isoko abadandaza babikore mu mahoro urumva umuntu akorere aronke ibyo akoreye atibwe atasahuwe je niko ndabibona abakora amabi bagafatwa bagahanwa naho uba uri kuri igihugu
ivyo vyose uvuga ukeneye ku gihugu cawe c'u Burundi biramutse biboneka urumva yuko ari ikintu ufise muri gahunda yawe kuzoshobora kuja gukora politike mu Burundi. Ahanye ndakibajije nduranisha ukabazo ka Claude Nshimiyimana yaravuze ngo mumumbarize niba azifuza no kuyobora igisagara ca Bujumbura canke Gitega canke ingene abona abategetsi b'u Burundi nimba bo bimwemerera. Reka tuguhe muri rusangi politiki yo mu Burundi tureke guhagarara gusa kuri Gitega na Bujumbura ibyo wavuga ukemanga u Burundi bikemutse wojaye
byo nge biragoye kwishura ubunye kubera ibyo guharanira byo guca amahoro n'ubutungane biracari ko biraba kandi ntitubona aho biko birajefara ko bishobora gufata imyaka ijana ntakiriho urumva si ibintu ni ukwishura gutyo oye mugabo jeff yari kunjohera cyane yaba igihugu navukiyemo kiri mu mahoro ashobora kukifasha gutera imbere kandi ntibise kugira ngo turinjome gukora politike hari urwaruka hari abantu bazi ubwenge bashaka gukora igihugu umuntu yobafasha akabereka ubwenge twunguye hanze tukabafasha ngo nabo bagakora kubera iki yama biyumvira kuko ari abantu batoza bapfuye hanze bajya kubibakorera icyo mu myuka ni ugufashanya ni ukuvuga ngo ibyo twunguye ngaha hanye twize twabibaha nabo ubwenge bakabishyira kubikora kwa ngo bikora ntibagume bavuye hanze ari mu buta kubakorera bavuye hanze barashaka kuguma aho bari muri Canada nkora politiki muri Canada ugandi byo buta yuko mbonye harwaruka unyotewe gukorera neza igihugu cyabo mubafasha nkabwira ati nta ibyo nize nibi namwe mu rubikoresho uko niko nufashe igihugu.
Ego uwitwa Daniel wewe wakubwiye ngo tumwifurije amahigwe umukobwa wacu niko yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kukumpeza mugabo ndabasabye cyane kugira ngo muze musohoke abari mu Canada Ottawa muze mumufashe gukomanga kuri iyo miryango kuko niko tuzotsinda nimba mushaka kumbona ntsinze namwe mukwiye kubikorera kuko sinabikora jenyine.
Uwitwa Arnaud Dolphy yabajije ibibazo ngo niyihe migambi n'imigabo afise. Ikindi kibazo mbeho bahari intererano iyo ariyo yose ku Barundi canke Abanyarwanda babaho Canada bazogira kubera itorwa ryiwe.
Bose bafata co kimwe sinojaje ngo ngiye gukorera Abarundi canke Abanyarwanda bose ndabakorera nk'abanyagihugu banje gusa ikiryoshe no kubona yuko umuntu w'iwacu ahageze n'indi ntambwe ibibaye kandi itanga respect no muri community nibaza ko ico kintu kiryoshe ku ufise kugetse mu ahantu ushobora kubera ijwi abanyagihugu bose n'abiwanyu. Hama imigambi nayo ni kugira ngo kubyerekeye ekonomi umuntu ashobore gufasha amakomerse gusubira gukora nk'uko bari bakora imbere y'uko covid ikabononera akazi kabo hariho no kugira ngo umuntu akore kugira ngo amabarabara habe umutekano bw'abantu batwara kora mu mabarabara nabi bagatwara cyane bigatuma hari abantu bumva ko umutekano wabo ubungabanyijwe nk'abasaza imiryango ifise abana bato abatwara amakinga urumva ni kugira ngo umuntu azoshireho mu ngiro amanosiyo rero yo kugabanya iyo vitesi nibyo niyumva cyane abanyagihugu bavuga nanjye nzokora muri porogaramu yanjye hariho no gufasha abariha elektrisite nyinshi kandi bose baba muri karere kamwe kugira ngo abariha nyinshi bashobore kuriha co kimwe nk'abariha idrotawa ubu bari hama pinya kurusha 30% de moi rero ni kuzogera ama negociation hamwe na leta niveau provincial kugira ngo bitoshoboke umuntu abandanye abigwanira. Ibindi n'ibyerekeye logement abordable saba ko abantu baza barubaka bazoba 20% bayihe abantu badashobora kuriha kuri prix de marché donc bashoboye kudedia 20% logement abordable. Hariho aussi no kugira vya bilinguisme kuko bavuga igifaransa nganye barahari kandi nabo barashaka ko bagira amaservisi mu gifaransa menshi kurusha harimo byo kwameliora bumva nkavuga ni ndavuga nko muri bike nkavuga nko muri mu nama ya conseil municipal kenshi nshobora gucongereza abari mu gifaransa nabo ntibashobore gukurikira ngatanga solution y'uko bubaha utuntu kugira ngo abantu batraduise bashobore kubumviriza mu maservisi ya bus ari ayobowe na mairie ya Ottawa nabo nyene byaba byiza bashobore kuvuga bashobora gufasha nk'abantu batavuga icongereza bavuga igifaransa nabo bakumva yuko bahawe iyo serivisi bakora baza abantu direction urumva hari ibintu byinshi bivuga mugabo ndavuga n'ibya environnement ndavuga kandi nuko dukeneye kuinvestisha muri transport en commun hari igihe abantu bataronka amabisi ko yipfutse ugasanga ari ahantu bisi ari kabiri gusa ku munsi cyangwa abantu bakuze basaza bakagenda gusaba ko iyo serivisi iza bakagenda kubikora icyumweru kimwe imbere y'uko bafata iyo porogaramu no kubasaba kugira ngo amaserivisi yabo ashobore kuba plus accessible bose bayabone uko utafise umutungo urumva ufata bus hari ibintu byinshi bipfa kubera nta bisi iza kenshi. Hari n'ibindi mvuga yuko bakwiye guha akazi abirabure abitwa ngo twari abatwavuga muri Canada bitwa ba les autochtones n'andi makomunote izo nsanzwe rusange niyo porogaramu yanje abashaka kumenya byinshi kuri porogaramu yanje nabasaba yuko muja kuri site yanje internet ni site web ni www.tatu Lise Pascal Poinseya kandi rero ndateba izoba le 31 août mu kwezi umunsi wa nyuma ku kwezi hamwe nzo yikiganza abandi bakandeta bose aho tutaziko turavuga ibyumviro byacu tubidebata
hanyuma isomo canke impamba impanuro woha abana b'abakobwa Lise Pascal na Muco nibutse ko uracari mutonya nubwo uri kuraja muri politique uri mu rugero ruri munsi y'imyaka 35 uri umukobwa ataruba kugwiwe n'ibintu benshi bakunze kwitinya mu nk'abana b'abakobwa impamba impanuro woha abana b'abakobwa na cane cane bava muri kariya karere kugira ngo nabyo batinyuke guca awacenia
nuko bwa mbere na mbere umuntu akwiye kwiyemera akemera n'indoto ziwe nimba hari ikintu ukunda gukora ushobora kuba ari no mu kindi domaine atari politiki muri politiki kuko biragoheshanya kuko abagore baratukwa baraba harcele hari n'ibindi byinshi umva biragoye cane abagabo kuko uco nobwira abakobwa abashaka kwinjira muri politiki canke muri medicine canke mu tundi tuzi two akariko kose ibyo bakunda leur passion no kwiyemera kuko utiyemeye nta muntu azokwemera kuko uzora nk'abantu baguca intege bakubwira ko hataragera nta bintu nta numvise mugabo nuko nanyumvise indoto muri ibyo yambwira ati no kwiyumvamo yuko ndabishoboye mvuganye nubwo uno munsi ntubishobora nzoba ndose experience itoshoboza ubutaha kandi kindi nimutinye ikintu bita failure nimutinye ikintu bita donc perdre ou ne pas gagner parce que ce n'est pas ça l'important c'est toi qui cours igikuru nuko wabikoze nuko watanguye ukabikora uko ntuzi amaherezo yabyo ibyo bintu ushaka gutwara ahandi hantu nimutinye ibyo abantu bavuga nimutinye ni byiza kumviriza impanuro cyane cyane kumviriza impanuro z'ababakuriye z'abandi mugabo iyo uzi neza yuko witeguye uzi neza yuko hari opportunity ifo kuyisezisa akurindira ariko nabatiya ntibatinye ntibumvemo ko babishoboye barondere abantu bari positive bashobora kumviriza amajwi atari ababwira ko atashoboye n'abari bumvise ko barondera abantu babikoze bakoze ibyo bintu bashaka kujamo babumvirize babigishe amaze bumvirize amajwi abakuraje nje niko nobabwira
hanyuma hambavu y'ibyo urumva ni uruhara rwawe uruhara rw'ikibano uruhara rw'ababyeyi uruhara rw'abavukanyi uruhara novuga ngaha anye nko muri bino bihugu byose tubayemo hariho n'uruhara rwa diaspora ubwo ruhara rw'abantu bose usanga bari mu micungararo y'abana b'abakobwa kugira ngo nabo batinyuke n'urwaye
urumva biratandukanye iyo umubyeyi akura abwira umwana wiwe ati hari ababyeyi bakura abana babo bakura bumva ibintu negative cyangwa batabashigikiye amapira mu dufata ko ari bisanzwe mugabo atari meza ku mwana we ko ari developu ugasanga bituma atiyemera cyangwa atagira confiance en soi ntukebura ababyeyi kubwira abana babo n'ukuri yuko bashoboye muri byose kandi nta kubapoza ibyo mbega mushaka ko bakora nimba umuntu ashaka kuja korora inkoko ahantu muri fermu mureke abikore adashaka medicine adashaka kumuvuga mukamwumvikije ibyo umwana wanyu ashaka mumuhe ibyo akeneye kugira ngo ashobore kubishikako aho ni wo muzaba mumufashije abandi bagore jewe nk'umuntu uvuga kubafashije cyane ni umugore yandetse igihe mama wanje apfa yitwa Desire Ngenzebuhoro yari umugore femme d'affaires yavuye ku kazi akora muri banki ati ngira ntangure business yanjye gutyo gusa kandi yarabikoze agakora cyane tukamubona yitanga ntitumubone muhira yagiye kurangura mugabo niko twabayeho kandi yashoboye kutubesha turi abana indwi rero biraryoshe kuba ufite uru example ufatira ko y'abagore b'intwari hari undi mugore mbona yitwaye na Mucodeta ungahamwe diaspora mbundes nawe ni umukozi ntiworaba uwe njya kwisite poste ya diretrice muri guverinoma se bose bayibona rero kuko yariyemera yararetse byose ashitse muri Canada kuja gukora avuga ati jenga nje mu ishuri ngire metrice ngire byose atagura hasi mugabo nyagetse kuko yagicu nabashaka donc aba mama cyane cyane no bakiyobora kugira ngo bereke akaroro kiza abana kuko nibyo tufatiraho wiga kubyo ubona uri kurakura wi nka jewe ibya politiki no sinobabesha nayo kwe mu muryango kwa soko kurusi ndamu kasamwe rukambere imbere kwa chakuba umusengeri wa ikisandikaneli mu parlementaire kwa a l'époque ya première république na kwa kasori nyuma mama wanje ati ndamuka na waja ukorana na president Buyoya a l'époque donc ni bintu yo mu maraso mugabo ni kwa nje nakutse mbona ndabikunda kugaranira la justice kugaranira ubutungane kuvugira abanyagihugu na sokokuru banje utwe Paul nawe yarabikora cyane agahamagira abantu muri 72 kuticana rero icyo gisi ni ibintu ukora wumva ubona ni ibintu bikomeye cyane ababyeyi mumenye yuko abana barabaraba bakabigiraho rero ni ukukwereka ayo matre positif y'ubutwari ya perseverance kubwira abana yuko nta kintu kitazacorosha no kugikorera kandi no kumenya ko ko mu yiri bwo gukutana ne turi mu nkabirabure harakuntu abantu bumvume nga bati oya twebwe no kuba turi nga turashima Imana ugashaka kuguma kuri iyo nyifo gusa ukumvumenga nta handi woja oya kubera iki kwereka itwebwe tutobishikaho niko mukwiye kubwira abana banyu kubereka yuko n'iki gihugu Canada ni cawo kuko barishura amakuru bishura tax bameze nk'abandi bakwiye kwiha la place to donner une place kuko nta wundi atoza kuyigura ibyo byose bitavuye ku babyeyi umukwanda ko mayumva umubyago mayitoka ati yo twarakowe nganuko nini ntakundi umwana niko acabifata rero nje ni kunubwira ababyeyi tutencane abagore purifi on doit prendre des femmes comme modèle donc aba mama bamenye yuko afise uruhare rukomeye aba leader muri community barafise uruhare rukomeye jewe umuntu wundi mukwenda burera ko example ni Sandra Barancira uwo ngahanye muri utabagatino yo puisse président wa agence des ponts du Canada yambere icitegerezo tugikomeye kandi nawe yagomanya kuhasha bwa risque agashoboye ni ukuvuga utafise yaba ntararonsa ibyo ibyo byitegererezo sinzi ko mba ndi umuntu ndi uno munsi Lisa Pascal inamuca ariko aritoza muri Cumberland ibyo biba byoroshe rero mvumva ngene uruhara rwanyu babyeyi rukomeye
ehe kuri rakomeye cyane hari akantu uvuze rize mu kanya uvuze umubyeyi wawe anitsindamuka nkuvugisha si nari nzi ko umukobwa wiwe ariko ndamuzi kuko ari mu bafasani ba mbere bagiye muri politiki y'u Burundi nubwo ukwitaba Imana kwiwe kwatunguye abantu benshi kuko kutabaye mu muco ibyo niba ntivyaguteye ubwoba
jewe ahubwo novugani ibyo nibyo byatumye mba uwo ndiwe vugira abantu badafise kuko naravije na justice papa Emmanuel Kagabo abaza neza ingene byagenze kuko ntibyumvikana to dufise ibintu byose byerekana ko habaye ingorane jewe ubwanje nayanandikiye Pierre Buyoya kandi ubiri kitu ashaka kunuko tunabonana ngo tubiganire arandera ko atacafise abivuga ko ako ndamubwira ni mugaho mumenye icyo cyose ko mwatubabaje iyo myaka ni imyaka uwo ari we wese yabizi inyuma ubimenye sinjya kuvuga ukuri naho abantu babatinya abantu nje sinjya kuvuga ukuri rero ibyo byose ndabikura kubya ku muryango nijye mbwa kuri mama anti ndamuka niyo yampaye inyota yo kuvugira no kugwanira neza y'abanyagihugu abantu batuta abantu badafise batinya kuvuga kwera batinya umuntu kwa akomeye cyane wagira nabi mvumenga sinshobora kubyemera kuko hari ibyo nabayemo nabonye nkavuga ni sinoreka abandi nabo babibemo kandi ntacyo nashobora gufasha n'ibindi mwo by'ubunye muri Canada n'ibintu byinshi byo nteje ubwoba byo kutabigiye hari igihe umutima usimba hari igihe mbabara hari igihe mugabo nkavuga ni si mpagarika kubera hari igihe hari une mission spéciale hari ikintu gikomeye atari kuri jewe gusa mugabo kuri kominote ku neza ya bose muri kugwanira rero ubwoba burahari mugabo umenga ntawe hari kwera uburengera niko kugira kuhaje kandi jewe ndabyifuriza abarundi cyane kutagira ubwoba mugabo ubwoba nabwo waba uhari kuwurengera
Ego, Liz Pascal, akajambo kanyuma ubwira abari ko baratwumviriza.
Urugo mfate ndashaka kubabwira yuko baca mu vya politiki bakiri bato cyane kugira ngo baronke experience babone ama contact azobafasha nimba mu nyuma batashaka kuja muri politiki. Nibyo amatugira amahoro dushishikaye dukomeze twizere. Jenda shimira cyane cyane abantu bose ariko baramfasha mu buryo butandukanye n'abaja ku mapfi bagasenga ni ugufasha bikomeye kuko umuntu aba akeneye kumva ko afashijwe. Ababyeyi nabo bantekera bakazanira isombe, umuceri, kuko nta mwanya bafise wo guteka ngo ufungure. Nabo ni ukuri ndabashimiye cyane rwose kubona mufise uwo mutima wo gufasha. Nabyo birafasha umutima kivyeyi ukuvuga uti reka dufashe umukobwa wacu ibyo akeneye tubimuhe. Je ni ukuri Abarundi turakomeye tubandanye dutera imbere kandi dukomeye muri Canada tuzokomera no mu bindi byose natuko turakora. Mugira amahoro.
Ego, Liz Pascal inamuco tugushimire kuri kano kanya uduhaye tukwifuriza amahirwe masa yo gushobora gutsindira amatora uri kuritorezamo yo guserukira akarere ka Orléans kari ngaho onye muri Ottawa Canada. Ottawa tukibutsa yuko ari na ari naho hantu habarizwa Abarundi Abanyarwanda benshi cyane muri ico gihugu ca Canada. Ikana twebwe aha ku ijwi rya Amerika turashimiye mwebwe bakunzi bacu mwari kumukurikirana muri isanga y'uno munsi mwateguye umwongera mushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije ano majwi yose ya kino kiganiro twatunganije twese turi mu mihana yacu mu ntumbero yo gukomeza kwirindikiza ca virusi ya corona. Ndabikiranuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.